Yeni Radyo Üzvide Amerika. Radio Izwi Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose muri kumwe na Fidel Niyongabo muri aka kanya ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe akazi rirategekanya amategeko akingira abakozi mu gihe baba bari ku kazi. Muri aya mategeko harimwo uburenganzira bw'abakozi bwo kwishyira hamwe mu masendika, kudakumira abakozi ku kazi, kutabakoresha ku nguvu, kudakoresha abana, hamwe no kuronka imishahara imwe mu gihe bakora akazi kamwe. Amategeko kandi arategekanya gukingira abakozi kujanye n'amagara yabo hamwe n'umutekano wabo ku kazi, kubera hakunda kuba impanuka ku kazi zijanye n'akazi ku bakozi hamwe n'ingwara. Uretse amategeko mpuzamakungu akingira abakozi, ibihugu bitandukanye byo ku isi ku giti cyabyo birafise amategeko abakingira. No mu Burundi ayo mategeko arahari, yamara yoba ashigwa neza mu bikorwa abakozi agenga bo baba bayazi mu gihe bagize ingorane cyangwa impanuka ku kazi ninde bitura. Ivyo tuvuga ko mu kiganiro muri Isanga twatumiye Maître David Dusabe yanonose amategeko yerekeye abakozi na Dr. Emmanuel Kamo akurikirana ingorane abakozi bagira ku kazi. Bombi bari Bujumbura mu Burundi. Batumire mbanje kubaramutsa. Nagomba ntangurire kuri wewe Emmanuel Kamo, muri umuganga ajejwe gukurikirana ibibazo abakozi bagira ku kazi, kubatazi neza uruhara rwanyu n'akamaro k'umuganga akurikirana abakozi ku kazi. Ni ikihe mu bamujejwe mu bisanzwe kwira abantu bavyumve?
Nubuganga umuntu agira ahejeje medicine general, nubuganga uraba ingorane abakozi bagira ku kazi. Umuganga n'umuganga nyabaki muganga bujejwe cyane cyane kubuza yuko abakozi bagwara kubera akazi bakora, hanyuma no kubuza yuko abakozi bashobora kugira impanuka ku kazi. Mugabo oye nayivuze, nubuganga bagira bahejeje medicine general, kuvuga yuko umuganga w'akazi atari wo gukinga gusa gukinga impanuka zitewe n'akazi, ibyo bita maladie de travail cyangwa indwara zitewe n'akazi, ibyo bita maladie professionnelle. Mugabo ajejwe gusa gukinga, nyine nayivuze ko yaragize ubuganga mu gihe yabaye ingorane ariko arakorera nk'umuntu akorotse cyangwa ari umuntu agwaye cyane, aratabara by'indembe, ateza kumushyiraho abamufasha bita abasekurisi kugira bamuhamagare ashobore kuza gutanga gufasha kugira umuntu ntamerwe nabi. Mu bita le premier geste, wumva si gukinga gusa, si prevention, arafise n'uruhara rwo gufasha mu gihe umuntu arembye mu shyirahamwe. Hanyuma uruhara si ubwo gusa, afise urundi ruhara n'uko mu gihe umukozi mushasha aje aramusuzuma akaraba yuko amagara yiwe ameze neza ashobora gukora aho hantu bamuhaye akazi. Hanyuma ikindi n'uko umukozi yamaze gutangura akazi ateza kumukurikirana akaraba yuko haheze nk'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri yuko umuntu agikomeye. Hanyuma ikindi umuganga w'akazi akora nicyo gusuzuma aho abakozi bakorera. uraba kure kwa kure ahantu heza yuko ahantu bari korakorera atabinzyo teringorane ku magara y'abakozi bakagira n'ibyo gupima karaba umara buriya ahantu munakorera ari imikungugu ari nduru nyinshi ara mu yagata uri umeze neza canke nibindi bya toxic chimiknik urumva uruharaguye n'uruhararo rukomeye ateza guhanura abakozi aganura abakoresha kubijyanye cyane cyane n'ibyo byama accident du travail cyangwa ibyo byama maladie professionnelle no kuraba yuko abakozi bakurikiza impanuro kuko hariho ibyo umukoresha ategereza kugira cyane cyane umukoresha ategereza gushyiraho akazi kameze neza akazi kadatera ingorane magara y'abantu umukozi umukoresha ategereza guha ibintu byose bikwiye kugira umukozi akora ameze neza kugira umukozi ntamerewe nabi umukozi yisanzure afite umutima uri mu nda hanyuma umukozi nawe arafite ibyo bamusaba nawe nyine
turabigaruka ko
okay.
Nashaka mutubwire murako muravuga ibyo by'impanuka n'ingwara zishobora gushika ku kazi kenshi na kenshi nizihe impanuka nizihe ngwara zikunda kwiyadukiza ku bakozi ku kazi
yego urakoze cyane impanuka zikunda gushika cyane cyane nkareho abantu bashobora gukoroka bari kwakorera hejuru ari impanuka zishobora gushika yuko bakoresha ama produits make bakaspira ibintu byatera ingorane mu mahaha cyangwa bizatera ingwara haheze igihe kirekire hanyuma akabaho n'izindi ngorane zijejwe guterura ibiro byinshi cyane nonyine byatera ingwara hanyuma impanuka zindi n'imiduga ibiri mu rupangu ushobora guhongera abantu hanyuma hariho abashobora gukorokana ivuze bapfuye hejuru hariho imashini zishobora gukata amaboko abantu hariho impanuka nyinshi cyane biva aho umuntu akorera n'ubumara buba buriyo hanyuma ikindi kiriyo ni uko hariho indwara ziterwa naho umuntu akorera izo ndwara nazo nizigira ubwoko bwinshi bipfa naho nyine kubikoresha umuntu ariko arakoresha mbwahani n'icyo navuga ni uko ibonekeza amakanseri menshi nuko atamayitiyudi araba ubwira turabe ko atava ku byo abantu bari korakora mugabo si ibyo gusa hariho no kutumva kubitewe n'induru nyinshi umuntu akoreramwo hariho ibya asima hariho abagira ingorane zo guhema hariho abagira ingorane ku rukoba indwara ni nyinshi cyane zisima zikonda zimare muri uwo mwanya
murakoze reka tuze kuri Maitre David Dusabe ku vyerekeye amategeko agenga abakozi ku kazi kubijanye n'umutekano n'amagara yabo nike mwo tubwira kubijanye n'amategeko inge nabakingira
cyo aho nozanana amategeko y'akazi samategeko abarayigihugu cisangije ahubwo abari amategeko ava muri yashiramo mpuzamakungu ijeje gukingira abakozi n'akazi oyite iyo naryo kubijanye n'ibi byo gukinga impanuka n'amagara meza isuku ku kazi byarashyizeho ibyo bita ama convention arenga 40 recommendations zirenga 40 hamwe n'ibyo bita ama hotel directive pratique cyane cyane bivuga specifically kuri ibi bintu byo gukinga impanuka umutekano hamwe n'amagara meza ku kazi rero ibihugu byose biba byaremeye izi convention bifata ayo mategeko bikayashyira mategeko yabo y'igihugu nico gituma mu Burundi bwiza shingiro ku article ya 19 iravuga yuko ingingo ya 19 iravuga yuko amasezerano yose u Burundi bwateye ko igikumu ari mu ibyiza shingiro ry'u Burundi nico gituma rero tuje rero mu itegeko rigenga abakozi n'akazi byo mu Burundi bishasha wanagomba byo mu 2020 were ku ngingo y'amajana 316 ukagenda mwanagomba ingingo nyinshi zigera ku 370 kurenga muntu akari ingingo zitaringe were ku 316 kuduga izo ngingo zose zivuga ku bijanye n'umutekano ku kazi isuku hamwe no gukinga izo mpanuka ku kazi bisigura yuko rero ni itegeko yuko umukozi akingwa ku kazi sinovuga ngo ni ukugomba kumukoresha cyanke ubugwaneza bwiwe ngende asanzwe umuntu mwita senga ahubwo ni itegeko yuko umukoresha ategereza gukingira umukozi iyo ari ku kazi kugira ngo akinge izo mpanuka zose muganga amaze kuvuga zishobora kuva ku kazi abakora iminsi yose rero kuva ku ngingo ya 316 kubandanya izo ngingo zose zivuga kubijanye no gukingira umukozi ku kazi.
Hanyuma witegereje mbona amategeko arashigwa mu ngiro, mwavuze ko iryo tegeko rishasha rigenga akazi ryahinyanywe mu mwaka w'2020, niki yaciyongeye ko mu bijanye no gufasha neza abakozi n'abakoresha kugira ngo impanuka nk'izo ntizibe ku kazi, uravye n'itegeko canke amategeko ari imbere yaho agenga akazi.
Jewe ico nubwa kuri itegeko rishasha nuko ingingo nyinshi bagiye barazagura ugasanga baratanga umuco ukwiye nk'ibi byo gukingira abakozi, mwumvise izi ngingo bagize ni nyinshi cyane, aho bavuga akantu kamwe bakanonosora neza bitandukanye n'itegeko ryahahora, aho wasanga bivuga gusa ku bijyanye n'isuku ku kazi, ko hateza kujaho komite ijejwe ibyo gukurikirana ingene isuku no gukingwa ku kazi, umutekano ku kazi ingene bimeze babica hejuru. Ariko iri tegeko rishasha rirerekana akantu kamwe kamwe kwako, ingene ibikoresho ingene bitaza gukingirwa, ingene bitangira raporo mu bugenduzi bukuru bw'akazi yuko ibikoresho by'akazi ubikurikirana neza, bakerekana n'ingene abagenduzi bo mu kazi bakazi bajya bita ba inspecteur di travail basahugira amavisite cyangwa amadesante mu masosiyete bakarako by'ukuri izi ngingo ziriho zirakurikizwa. Ariko by'ukuri tuvugisha ukuri mu gushyira mu ngiro rero ibi bintu byose amateka avuga n'amashyirahamwe make usanga abishyira mu ngiro make cyane, niko novuga make cyane ndanabishimikire ko cyane kuko mwana agomba niyo ariko haraba ikico gusuzuma yuko ishyirahamwe rikurikiza amategeko yubahiriza abakozi n'akazi ikora travaye, usanga ikintu cya sante securite au travaye batagishyira kimvuvu cyane aba bagenduzi bakazi. Rero nkaca mvuga nti ugiye kuraba aho baba bigira usanga arimo amashyirahamwe akomeye nka za Brarudi izi za Savonoro, aya mashyirahamwe abazwi n'andi yandi mashyirahamwe by'ukuri usanga izi ngingo zidakurikizwa.
Ku bwanyu mwibaza ko ari kubera iki izo ngingo zidakurikizwa? Muravuze ko hari amashyirahamwe akomakomeye amwamwe azwi nka Brarudi, ayo yandi ni kuki agifata minenegwe ntagifate nk'uko ari ikibazo gikomeye, ziterwa n'iki?
Nibaza yuko icya mbere coco ugiye kuraba amategeko baha umukoresha kugira ngo ashobore gucungera neza umutekano, isuku n'amagara meza ku bakozi biwe, usanga ari ibintu bitwara amafaranga menshi cyane menshi cyane. Kuko baravuga yuko turetse ko usabagira ibikoresho bikingiwe neza, abakozi bakorera ahantu hameze neza, hema neza, hafise umuco ukwiye, ibintu byinshi barashyiramo yuko utaweza kubona ko bagira n'amaformasiyo ku bijyanye no kwikingira, ukaguma ubigisha abakozi bashasha bakigishwa amamashini mashasha zo kwayibigisha gushasha nyine bavyikingiramo n'iki. Usanga cyane cyane rero ibihinyo bakoresha batinya kubishyira mu ngiro kuko bitwara uburyo bwinshi. Ariko na musanzwe mwizi neza yuko amashyirahamwe menshi iyo rikarakora cyane cyane ashyira imbere inyungu kunguka mu buryo bw'amafaranga, murabumva niyo umwaka uheze bariko batanga icegeranyo berekana ishyirahamwe ingene ryungutse mu buryo bw'amafaranga. Nibaza gatanda rimwe murumva bavuga bati ngo abakozi ndo ntitwafishije benshi, bivuye ku manuka z'akazi ntiyagwaye na benshi twarashoboye kubakingira, ibyo onye ntabyo bashyiramo tubona umengo ibyo nibiza kubatesha amafaranga bari kunguka bagaca babishyira iruhande. Hanyuma agasaba nuko ubugenduzi mukuru bw'akazi butabishyiramo ingufu zikwije, niko navuga sinzi ko ari uko badafise uburyo bukwiye kuko ama babikurikirana umunsi ku munsi cyangwa mu kiringo cyatekanijwe, kuko usanga ibi bintu byose bishyize mu ngiro byose muri sosiyete usanga ari bigize umutahe wose wa sosiyete. Ugiye kuraba cyane cyane kuri amasosiyete usanga ari mato mato agereranye, nicyo gituma cyane ingufu nyinshi bashobora kubishyira ko kuko amasosiyete yose yugara nka yose.
Ashaka na intervene gato avuye kujya kuri ibyo metre yaje kuvuga.
Ego
nibyo yavuze nibyo cyane mugabo je niyumvira yuko ari kutamenya kw'abakoresha nibyo bose bafite ubwoba ko bohomba mugabo baravye neza ibyo bunguka. Niyumvira yuko bashyizeho aya maserivisi yo gukinga no kugira ibya hygiene na sante sekurite bunguka rwose muti kubera kubera ko umuntu yagize nka agisida do travail imwe uravye yacitse nk'ukuboko cyanke umuntu abapfuye abigo arapfa umuntu yarura amahera bukoresha nivyo akora amahera menshi mugaco nemeye nuko ivyo yavuze ubugenduzi bukuru butegeza bujya bwa inspection mutegeza kuja kuri terrain mutegeza kuja kuraba ingene rijya tegeko bashyizeho n'iteko ryiza rwose ingene yavuze je natangaye ndaribonye abarikoze barakoze rwose kuko ririmo byose mugabo bafite nuko abagenduzi bagenjwe kwishyira mu ngiro cyangwa kuraba ikora ikora ryo mu ngiro atabumenyi bafise je nimvya yuko icyihutirwa ari ukuraba ingene nuko no wambaye identifika mugabo nibaza yuko bakeneye kwigishwa cyane 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 aho barashaka kwinsista mvuga yuko muri inspection afite ingorane zo kutagira ubumenyi bujyanye n'ibya sante sekurite au travail niko nashaka kongera ko sinzi rero icyo kibazo mwari mushaka kumbaza kintu
nashaka kubabaza kuko muri umuganga ajejwe gukurikirana ibibazo abakozi bashobora kugira ku kazi kubijya anye n'umutekano wabo n'amagara n'isuku muri rusangi mu bihugu muri rusangi abaganga nkabo baba bangana iki mukorana gute n'izindi nzego zirejwe iby'akazi
urakoze cyane ni kibazo cyiza gose mu bindi bihugu abaganga usanga ari benshi mbwa mu Burundi ni kibazo gikomeye kuko ndije nyene hanyuma nta nabandi bari uko ni bagiye no kuvuga yuko ari specialité itakogwa n'umuntu umwe itazokogwa n'abantu benshi abantu benshi nka toxicologue aba ergonome aba ingénieur du travail aba juriste du travail n'abari ho presque bumva ni kibazo cyane cyane nka mu Burundi dufise n'imbere yuko bikenewe yuko umuntu arabagende iyo kwigisha abantu kugira bashobore kuba uko ndije nyene na jewe nibya ko atana abantu banzi aba baganga bakiri batoye ko ndabigisha n'ibyo muganga abaganga bakuze ni bake banzi hanyuma urumva ni kibazo vraiment gikomeye kuko ego ko di travail arashizeho barahaye medicine du travail kibanza kininiya mugabo ntabariho baziza kubikora nimvye yuko ikihutirwa ari ukuraba nyene ufasha abaganga bashyira abajenerali kugira cyo kugira iyo specialité kuko benshi mu mahinguriro bariyo mugabo bakora ibindi batatezo gukora sinzi ko nabanishwe n'izo kibazo cyane
ego Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turi kumwe n'abatumire Maître David Dusabe yanonosoye amategeko yerekeye abakozi na Dr Emmanuel Kamo akurikirana ingorane abakozi bagira ku kazi nk'ibijanye n'umutekano wabo bijanye n'impanuka zishobora kubera ku kazi bombi bakaba bari Bujumbura mu Burundi ngaruka kuri Maître David impanuka zikunda kuba ibibazo bikunda kuba ku kazi bijanye n'impanuka n'isuku n'umutekano mu gihe ibyo bibazo bivuyemo nk'izo mpanuka nemu mwakurikije amategeko aba biturande hariho sentare ijejwe iby'akazi igira uruhe ruhara mu gihe izo mpanuka zishitse n'ibyo bibazo bamenye uwo bitura abakozi
icambere cyoco nkwandukamenye neza yuko abakozi ari bake cyane babaze ko uburenganzira ufise bwogirira amasanganya ku kazi yuko mu gihe umukoresha atashizeho ibintu byose bisabwa gushiraho umuganga wo ku kazi gushiraho aguma akurikirana ko isuku rimeze neza aguma akurikirana amagara y'abakozi n'iki ko mu gihe bishitse umukozi akagira isanganya ry'akazi yuko acateza guca akurikirana umukoresha ahantu utanga uburorero ndazi ahantu umukozi yigeze gukoroka hejuru yambaye ishapo yo kwikingira arakoroka atanguza umutwe umutwe arababara cyane acaraza mu bitaro ngaho abikorera ibyabo umukoresha kuko yari afite amakuru yari abizi ibyo ari byo n'amakosa arimo aramuvuza abonye ageze nko kubihumbi amajana atatu n'amajana atanu acabwira wa mukozi ati urabona amagara umuryango ati urana twe twagerageje no kuri twe twagize nk'umukoresha kandi nk'umuntu asanzwe afise ubuntu muri we twe twagerageje gufasha tugeza raba rero namwe famiye muca mubandanya tori ibihumbi amajana abiri muca mugenda mu bandanya umuryango wacu uko mamaje ati murakoze cyane murakoze mwe murabavyeyi nawe ni mubyahwanye na ibyo rero ngombye kuvuga iki abakozi za boro nuko batabizi by'ukuri yuko aya masanganya abera ku kazi umukoresha aseza kuba yarashize ibyo kuyakinga no mu gihe abaye akaba yararishe muri design ss kugira ngo bagirende bashobore kumukurikirana bashobore kumuvuza cyanke ikindi naco akaba bamurira mituweli mbe banze ngaruke amasosiyete ni make wanagomba jane neza mburanira usanga bafise aho barihira abakozi kugira ngo bivuze babarira amasurance donc maradi ni kibintu nkivyo onye abaganga bivyo kukazi nani birimwe byo onye namaze kumva ko numuganga umwe wenyine twifiti mu Burundi bisigura gatana nana bari ho na societe zibafise muri Burundi ni honse niho nzibe bari akane karoro notanga muri savuroye mwarumvise misiri ahera bahiriyeyo abakozi bazinu sagiye kukazi mu gitondo bangahe barapfuye ubwo nyene ngo barahiye ibyo rero mu gihe bishitse ubundi umujyango wa tsaguca witura sentare ijejwe ibyakazi Tribunal du travail akaro bacha bakurikirana umukoresha bakerekana yuko ibyo bintu byose byabitekanije n'amategeko kugira ngo akingizwe mpanuka atabikoze canke naho nyimba byabaye naho atari yarashizeho ikigega cinega bizoza kizofasha mu gihe izo mpanuka zibaye mu gihe byasa yuko zikingwa ibyo rero bo bimenya bakoze canke imiryango y'abakozi ibishoboye gusigara uko igihe umukozi agiriye mpanuka yo kukaza gacapfa bakamenya yuko umukoresha bimwe muganga yamaze kuvuga ati umukoresha mu byo kutamenya mu gihe umukozi agiye isanganya ku kazi ikomeye nk'iryo onye atashize ibi byose amategeko avuga niwe bica bigwaho kandi sosiyete irashaka kugira ingorane akarorero tara kandi ni uko nko mu ngingo ya 329 y'iki gitabo kigenga abakozi n'akazi iravuga yuko hariho abakozi bategerezwa kwama bapimwa obligatoirement no kuvuga ni itegeko kwamba bapimwa kaize kiringo runaka umugwa bakoze se kwamba bapimwa kubera baba no bako ba expose cha bari aho risque kurusha abandi abakoze bakora ijoro cha mvuga nk'ibi bintu by'abantu tsenye abagardien de sécurité bo mu ijoro ibaye ama société ya sécurité n'ukuri tuvugisha ukuri ama Burundi umuganga arafasha mu Burundi isosiyete murumva iriko iraza kugirisha ama examen abakoze bakora ijoro bombore yabo za KK security ya seke zindi zose umumva ngo ariko aragirisha ama examen babasuzumisha nibanga navyo bagira muka zubona rero umuntu yadukanye ingwara yagize buhoro kwari akora ijoro atavyazi akarinda gera hasanda abacangire agira abakimuga abacangatse wero rakagashoboye turagusezera itahire muya wicari usanga rero ibwa bumenyi buke mugabo fatarije nuko n'abakoresha nabo nyene bashiramo kwikunda kurenze ugomba gukunda amafaranga uko akunda abantu
murakoze murakoze nawe Dr. Emmanuel ngaho muhavuga iki niki mufasha kubirekeye mu gihe hacitse izo mpanuka
abakozi nibazi amategeko yabo mu bisanzwe nyine nayivuze umukozi ashobora gupfa mugabo umuryango we usigaye urafite uburenganzira nabwo nyine bwo kujya kudeklara muri NSS cyangwa muri ONPR ibyo bese nabyo bazi baratinya no kujya kudeklara nk'indwara zifatiye ukuzi ubona yuko ari akazi kaguteye indwara mu bisanzwe ajya kurondera umuganga amakabikerekana ukajya kudeklara muri NSS cyangwa muri ONPR mugabo kenshi abakozi baratinya ko bacyo babirukana mugabo sivyo na gatoyi ni kutamenya amategeko nicyo gituma abo bahimirije bakabigisha ibijyanye n'iyo kodi abakoresha benshi ingene yayivuze baratinya gufasha abagize impanuka mugabo inkurikizi n'inkurikizi mbi gose baramutse bajya kwitwara mugabo ahanini yaje ni bya yuko imbere yuko bajya muri tribunal du travail akazi ka INSS na ONPR kubakotiza kwa takotiza aoni kindi mugabo je aho dukora na batse uja mu INSS benshi baratinya hanyuma no mu INSS na nyine hari ikibazo na ONPR naho umuntu adeklara amaxiza nibyo barayemera mugabo ingwara n'ibigero bazemera ko nta ngwara n'imwe iraba deklara yaro ko abantu barafatirwa ku kazi sinzi ko no wa nishuye ibikwiye
Maître Dusabe kubyerekeye abo bakotiza nka za INSS aravuze ko ikibazo kenshi usanga bashobora gufasha mu gihe abaye impanuka mugabo kubyingwara batafasha niki ya kibazo kihari
n'ubundi tugaruka ahandi nyene ikibazo cya mbere cyo nuko mugiye kuraba INSS nkuko n'umukuru w'igihugu amaze kubivuga usanga ari amasosiyete bafise ukuntu bari bakora kuva kera uyu munsi adashobora guhindura sinzi rero je nibaza yuko buraba amategeko bakayatomora kuko ibintu by'amategeko tugira imana nuko ni itegeko rishasha ry'akazi barizanye bakatomora ibintu bitari bike usanga amategeko afise utuntu twinshi tw'utunengenenge ugasanga n'abakoze amategeko bariyoroherejwe ugasanga harimo ingingo nkenya zivuga akantu kamwe ariko ugasanga ntizagura neza ngo zitange umuco ukwiye kuri icyo kintu cyo gukingira abakozi no kubavuza. Rero na UNICEF je mvuga nti hoba ukuvugurura kavuga akantu kamwe kamukwako abana kuvugira hamwe hagati ngo atsidaro travaye ngo professionnel ibintu nk'ibyo ahubwo bagatanga umuco ukwiye bakanaspecifiye wanagomba izo ndwara uko baramaze kuzimenya barazirazwi zama zabaye jene baza kari aho ahanini yinya biva kuko no muri UNICEF iyo atanga gushyira mu ngiro ibyo kugira ngo asohore amafaranga mu gihe uyasohoye ibintu bidatoma bidasa neza bitaboneka uri umuyobozi mukuru nawe birakugaruka n'abakora muri amaservisi muri icyo gihe rero akazi katagaruka ahanini hehe uriya nko batwara amasendika n'amakonfederasiyo n'amafederasiyo ngaha mu Burundi n'akazi kabo ko guhaguruka kuko muri UNICEF ndazi yuko zizakosibu ziraserukiwe abakozi baraserukiwe muri conseil d'administration bakavuga kugira ngo by'ukuri abakozi bakigirwe by'ukuri mu gateka kabo mu gihe bagwariye ku kazi turetse by'amasanganya mu gihe bagwaye bagitse indwara zavuye ku kazi bagire bashobore kubariha basubire kwishyura n'imiryango yabo mu gihe bamaze gupfa. Ikindi nacyo nohagarara ko cyane gikomeye twagiye dusaba cyane ubugenduzi bw'akazi je imanza n'amandonga 90% imanza n'amandonga muri mu bugenduzi bw'akazi by'abaranze abagenduzi b'akazi nibaze yuko nta n'umwe atanze yirigwayo n'uyu munsi iyo namye imanza ndabasira 90% usanga badakotiza muri UNICEF kandi agace kamwe kamwe no kuva karere kamwe kamwe ngo Bujumbura abari umugenduzi w'akazi inspector ajejwe Bujumbura mu ruhande rwa Nangwa Muha mukaza abari umwe wese abijejwe akamenya amasosiyete akoreye ariko ugasanga sosiyete yakotse imyaka 10-20 abakozi ntibarirwa muri UNICEF bagenduzi b'akazi kwamengo ntacyo bibabwiye. Rero nagenda babwire rero ibi mwahagaza ko bya UNICEF na UNDP ahandi ku masosiyete akomakomeye ibwiriza ariko novuga naho ubundi barababwira bakabaha inkunzi ntumbere ngende bobigira ngo rero tugiye kubikora ariko ugiye kuraba nta sosiyete ndumva yugariwe imiryango ngo uwe twaragwaye gasopo gatatu kane gatanu ugire urihira abakozi UNICEF uranga tukagaruka no kuri UNICEF. UNICEF nabo nyene bari bakwiye kuza barakurikirana by'ukuri yuko aya masosiyete aza kurihira abakozi wabo kuko abakozi ubwabo usanga nabo nyine atavyo bamenye umukozi aricarira ngaho je ndiko ndakora amazi imyaka 10-20 ndiko ndakora mu ishyirahamwe ninaheza nzoronka kanzu yaje kwikangura gutya nahagize imana ntagisanga yaje kugaza ku kazi ntagwarire ku kazi yaje kwikangura agasanga muri UNICEF n'izina ryiwe ntaryo bazi kenshi bikunda kumenya ingana mu gihe hadutse ingorane hagati y'umukozi n'umukoresha bakaza kwitura ubugenduzi bukuru bw'akazi cyangwa bakagenda kwitura senari y'akazi niba twayimenye ibyo byose nuko rero abantu bakobimenya imbere ya byose yuko kubarihira muri UNICEF n'ONP ni uburenganzira bwabo kandi ni itegeko.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku vyerekeye umutekano n'isuku ku bakozi ku kazi aho turi kumwe n'abatumire Maître David Dusabe yanonose amategeko yerekeye abakozi na Dr Emmanuel Kamo akurikirana ingorane abakozi bagira ku kazi bombi bari Bujumbura mu Burundi.
Tuvuge ibigwi Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Ku itariki ya 16 y'uku kwezi kw'indwi radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Izuzuza imyaka 25 ibagezaho ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Amakuru yizewe y'imamo agasana imitima. Ijwi rya Amerika.
Ni isabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramwo uruhara ruboneka.
Haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka 25 izakurikiraho. Iyi sabukuru nimwe tuyikesha turayisangiye.
Dusangira ijambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga ku Ijwi rya Amerika.
Tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu mwabyohereza kuri adresi yacu ya email radioyacu@gmail.com
cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio Yacu. Murakarama.
Ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika.
Nashaka ngaruka kuri wewe Dr. Emmanuel Kamo mu kazi mujejwe mwavuze ko mufasha abakozi ku kazi kubijanye no kwirinda impanuka n'indwara nikihe mubona abakoresha basabwa nikihe mubona n'abakozi basabwa muri rusange kugira ngo ibyo bibazo bishobore kwirindwa
murakoze cyane abakoreshwa ibyo kodi travail basaba biroroshye nibasome cya gitabo cyanditswe neza cyane ifodra ko bafata umwanya kandi basigurira basabwa gushyiraho aho abantu bakorera hameze neza atambu ngorane ziri nk'ene nayivutse bateza gukingira muha ibintu bikingira amagara y'abakozi ibyo bita materiel de protection bategerezwe nk'ene nayivuze metre yivuze neza tuza kwigisha abakozi bashatse bakiza kujyanye n'ama aksida cyangwa ama maladie professionnelle cyangwa ama risque ari ukuzi ari hanyuma bategerezwa gushyiraho cyangwa kujya muri serivisi iraba ibyo kuvura no gukinga mugabo wawe nta mukoresha n'umwe ndigira mbona bigira hanyuma abakoresha nyine bategerezwa kuvuza mu gihe habaye impanuka mu masaha 48 bateza gufata amagara y'uwagize impanuka mu minwe bakamuvuza bakamurihira amarayo yose ku bitaro mbere y'uko inesesa ari kikurikira cyangwa UNPR ari kibandaniza kuvura izo mwana z'umukozi hanyuma ikindi gikuru ni uko umukoresha ateza kwitaho isuku ibisinda kwigaruka kwitaho imigwi imwe y'abantu babangamiwe nk'abaga kenyezi bibungenzi batuza kubafata ukuntu bafite abana bato bari munsi y'imyaka 15 amategeko arabivuga kandi batuza kubafata hanyuma ikindi ni uko bateza kumviriza impanuro za muganga ari umuganga w'akazi cyangwa ari umuganga avura umukozi abonye yuko amagara y'umukozi adahuye n'akazi ariko arakoraho aho nashatse kuvuga yuko ari aho nagiye umukozi w'ishyirahamwe yaramenye yuko ndi umuganga w'akazi kubera mwene wabo namwigisha muri universite muri medicine ati ariyo umuganga w'umugenzi murabe ngiyeyo nuko nyumviriza niba nyumvirije ahubwo banyirukanye nabo n'imbere n'inyuma nimvuye yuko hageze yuko babahimiriza bakababarira ingorane zishobora kubashikira mu gihe badashatse gushyira mu ngiro ibiri muri rya teko rishasha abakozi nabo nyine barafise ibyo basabwa ubwa mbere na mbere gukoresha neza ibikoresho babahaye byo kwikingira hariho benshi baba bafise mugabo ntibabikoreshe usanga bashize mu mutwe cyangwa bashize mu mfuku cyangwa bakabigurisha bamwe nk'ibirato ibyo n'amakosa akomeye rwose hanyuma ikindi abakozi bategereza ni ukwikingira no gukingira mugenzi wiwe hariho benshi usanga atacyo bariye batibikingire cyangwa bashobora no gushyira ubuzima bwabo bari kurakorana mu ngorane hanyuma ikindi gishyashya nabonye muri iri tegeko rishyashya ikintu cyiza ni uko abakozi mu gihe babona yuko bari kubakorera ahantu hari ingorane hashobora kuba impanuka cyangwa gutakaza ubuzima barafite uburenganzira bwo kudakura bwo kwirotira bakajya gusigurira umushefu wabo yuko babandanije bakorera aho hantu batahinduye ibintu yuko bashobora kuhasiga ubuzima aho umushefu ateza kuraba ingene akuraho iyo ngorane kugira umukozi ashobore kubandanya akora neza hanyuma umukozi cyanyuma ni uko umukozi ategereza gusinyara abonye ahantu ari danje ateza kwimenyesha
nawe Maitre David tugaruke ku bibazo bibera ku kazi ku bakozi mwavuze abagenduzi b'akazi n'uruhe ruhari abafise amategeko abasaba iki mu gihe babonye hari ibibazo n'ikihe amategeko abasaba
abagenduzi b'akazi bobo icyo amategeko abasaba ni ukuguma bakurikirana buri kiringo hari ikiringo icyo bita ama inspection baza baragira kandi bagenda si ukuvuga ngo babanza kujya inama n'umukoresha ngo babanza basubwanye ngo tuzoza oya babikora ikibiriraho bakamubwira ati ejo tuzoza umva ni kibazo cyangwa bakabona abagenduzi b'akazi bashyitse barashobora cyangwa kuraba by'ukuri yuko umukoresha yashyizeho ibyo byose bisabwa kugira ngo akingire abakozi biwe ariko nabivuze ku by'ukuri bishobora na gatatu bagira mu gihe nawe basanze umukoresha atakingiye abakozi biwe neza cyangwa atareka arabakingira cyangwa baramuhaye icyo twakwita agasopo ntabishyire mu ngiro societe icyo cyangwa yaza kwanza kugara imijyana hanyuma rikagura ibikwiye kugira ngo rigirende rikingira abakozi hari amashyirahamwe amwamwe amasosiyete amwamwe usanga afite marisike maremare no kuvuga asaba gukingira cyane kurusha andi mashyirahamwe akarorero nk'amashyirahamwe bakora mu buri y'ibintu bishobora gukomerana n'abakozi no kuvuga agent chimique cyangwa biologique basanga ibintu ingaruka kuri savonore barantu basimba byo kuvuga kwishyirahamwe nka savonore hari amasi usanga bakoresha kugira ngo bakora ry'amasabune iki nk'iki ahitse kwifisa ibintu byo gukingira abakozi ayo masi mu gihe bitabiriho ucabanza kugara umukore tukabanza akabigura kuko ubundi kwa gushaka kugira kwica kumara bene gihugu hariho n'ahandi akarora ngo kumashyirahamwe yubakishe ugasanga abakozi nta magara bagira bimwe bambara byo kwikingira mu maboko ugasanga nta birato bikomeye bafise ari birato bi specialize kugira ngo umuntu ahogeye umusumaye n'ucumucumita ugasanga nta magofero bagira ahonye ubugendezi bw'akazi bukashika ugaca bwirenganira bagaca bamubwira gusa ngo uraraba ngo uzocubigira ahonye by'ukuri ababayemo ukudeha ku mabanga baba basanzwe bajeje ariko twongeye tugaruke kuri ubwo bugendezi bw'akazi abagenduzi bakwiye guhabwa uburyo bukwiye kugira ngo baze bakora izo inspection mugiye kuraba by'ukuri abagenduzi bumvise ngo umugenduzi nta modoka bafise umugenduzi ni ukuvuga ngo n'ujejwe akarere nk'ujejwe muhata mukaza cyanke nahangwa wanagomba na me n'uwa merigenda azi ko ata modoka agira iwiwe bwaba ngo arakubitaye amaseriprize cyanke azarabagwa ko igihumura ayo masosiyete azaramenya ko by'ukuri ibyo bintu bikorwa cyanke bidakorwaho rero navuga nti leta yobishyiramo ingufu nayo nyine igaha uburyo bukwiye abagenduzi bakazi kugira ngo bashobore gukora ako kazi ko gukingira abene gihugu kuko umwimbu cyane cyane uva ugukingira ababa bawugirane bawuproduce cyangwa baba batuma uyu mwimbu ubaho ari bo bene gihugu cyo niko ndabibona.
Murakoze. Hanyuma ngaruke kuri Dr. Emmanuel, naye amashyirahamwe n'ihe bisata aho abakozi bashobora gushikirwa n'izo mpanuka n'indwara kurusha ahandi, muri icyo gihe nikihe cyokorwa muri ibyo bisata kugira ngo ayo magara n'umutekano w'abakozi bubahirizwe kurushiriza?
Ego, urakoze cyane. Nimvira ko novuga ibisata kimwe kimwe kwacu, mugabo urave ingene yabivuze mu byo kubaka. Mu byo kubaka hari impanuka nyinshi zikunda gushika cyane cyane mu Burundi, hanyuma hari impanuka zikunda gushika muri amahinguriro akomeye akoresha birya bariya amaproduit chimique za savonore, za metarusa, hanyuma n'izindi umuntu atazi. Mugabo icyo umuntu yovuga ni uko mu bisata byose ari impanuka, ari muri agriculture ari impanuka, ari muri transport ari impanuka, ari imivuduko y'imituga zawe turakongene ziruka, ugiye mu mashuri ari impanuka, uravye abigisha ko arayigisha bacakoresha ya sisteme ya kera y'ingwa kwandika ku rubaho, hanyuma ugiye no kwa muganga ari ingorane nyinshi. Nimvira yuko hari hageze nge nayivuze yuko leta ishyiramo ingufu mu byerekeye gukinga no kugabanya amasanganya abera ku kazi. Nta na hamwe izo ngorane za sante sekirite zitari, ingorane ziri mu maministere nka yose jyana ariko ndayivuga yuko ari ikibazo cy'ahantu hose, nta n'umwe muntu yose iri inyuma uko ni ibintu umuntu ariko arabona savonore n'imwe twabonye arapfuye abantu bwa bandi bapfa abantu benshi muri aba bakora ibyuma na manati yumvise mu bitaro benshi banerefona mbwake nk'abakuciye atari abigenjwe. Imvira yuko nyine ayivuze inspection du travail barakwiye kuyiha uburyo bwo gukora cyane, bakajya kuri tere bakajya kuraba ayo mahinguriro cyane cyane yatazwi ayazwi amanini ya n'ukuri aragerageza aho nshika namaze kugenda ku rutare make ndabona ko bagerageza uko bashoboye, mugabo barakwiye nabo nyine kwameliora gushyiramo ingufu nkeyi. Aba inspecteur bateza uja ku kazi, aba inspecteur bateza kuronga uburyo ibyo uri kurababarira kubera batanga uburyo bafise, hanyuma arakora ariko atanga ubumenyi bafise uko kujya kuri terrain uko ujya kuraba ibintu uzi ugiye kuraba nk'amaproduction nyine nayivuze metre bakoresha ibintu umuntu atabazi. Mugabo amategeko mu buzimakungu arexija umuntu wese adandaza ibintu yuko ategeza kuvuga ibintu by'ubumara birimo ibyari byo n'ingene babyikingira, badashobora kubyikingira bakaraba ngene barondera ubundi buryo bwo kuyihindura kuko abadandaza barafite ibibazo bikomeye mu bindi bihugu. Ntushobora gushyira kuri marshe ikidandazwa utavuze icyo cyakoreyemo ningene unashaka kwishigira mu gihe hari ngorana.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga. Ngaruke kuri Maître David. Abakozi boba kenshi batarondera gutera ibibazo kubijanye n'umutekano n'amagara yabo kubera bo kwibaza ko bashobora kwirukanwa mu byo tuma nagashahara baronka bakabura mwibaza ko icyo gituma kenshi cyane kutamenya amategeko abakingira ku bwanyu.
Icambere cyo abakozi nibaze yuko iritege kujya kazi riri ngaho bwa mbere kugira ngo rikingire umukozi cyane cyane. Burya umukozi amategeko hari kugira ngo amukingire ugiye kuraba igihagararo cy'umukozi n'umukoresha. Umukoresha wayifitiye sosiyete yiwe ifise umutaro wa miliyaridi nka zibiri. Umukozi nawe ahembwa 100,000 ku kwezi agasa guca yunama nk'uko umengo ni papa wiwe umubyara wamubesheje ari umubyeyi wana agomba n'ibisanzwe. N'imari mufitiye ubuzima mu minwe. Rero abakozi bataza kubaza kumenya yuko akazi kubura kugakora ego ni byiza ubuzima mu Burundi buragoye kuboneka. Ariko no gakora urutaza kubanza kumenya n'uburenganzira bw'iwawe. Abakozi bomenya uburenganzira bw'iwawe. Icambere yo kutamenya uburenganzira bwawe. Nabo bumenya bagatinya bati yirenda nka ryo gora batabanyirukana ejo cyo cyangwa mu bana. Hari ibintu byinshi n'ibiba byaramaze gushikira abakozi bagenzi babo wiyenze ukaryo gora umukoresha avuga ati bonda gushize hanze genda uca unyitwara muri senari y'akazi ugacuma ari imyaka 5 uri kuritwara cyangwa 10 uri kurata imita mu ibarabara batabishira rero ku munza ati akore rero noja kuryo gora akazi kanje akatakabura nasha nje mu ibarabara nirwa ndayerera byiza no biheritsa imana kwa Mungu n'amasenge iminsi yose kumbura izonkingira iyi myaka nzokora ngambe ndakuza abana benda bageze imbere rero usanga ari bibi kutamenya hamwe no gutinya gutakaza akazi ari nibyo onye usanga bituma abakozi bataryogora bo bawuke kubaza kubijanye no gushingirwa ku kazi.
Amasendika muri icyo gihe afasha gute?
Amasendika aragerageza aragerageza ariko mugiye kubiraba n'amashyirahamwe ngahe sosiyete zingahe zirimo ayo amasendika ni zingahe babemera ko ayo amasendika aba ko n'utugije umutwe ratanguze bya sendika ari bo bashobahera ko mu kwirukana rega ni ibyo utugije umutwe ni babanza guca mu ibarabara ariho imanza vuse muri sentare y'akazi usanga baserukirwa n'abatwara sendika basanga n'abakozi 30-40 aba baserukira bose umukoresha baza kumuburanya bari mu ibarabara abaserukira iyo sendika rero kacusanga by'ukuri yihukira kwe gushyiraho ingingo zikomeye n'uburyo bukwiye bwo gukingira abakozi kuko by'ukuri muye kubiraba abakozi mu Burundi ntibakingiwe bikwiye. Abakozi mu Burundi ntibakingiwe kubera ko usanga za nguvu z'umukoresha ziri hejuru cyane ukaje usanga nawe sinzi ko leta ibitinya ko bakomakomanze cyane 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 ababaye amashyirahamwe akomakomeye babazanye imitayi yabo ko bapfa bigira na byinyina ngo babikorera ko ariko nk'uko umukuru w'igihugu yabisezeranye nuko boshyiramo ingufu leta bashyiramo ingufu cyane mubwira ngo ukingire abakozi cyane cyane bakora muri amashyirahamwe y'abikorera utwabo cyangwa amashyirahamwe abaje avuye hanze cyangwa amashyirahamwe mpuzamakungu usanga by'ukuri abakozi bafashwe nabi nuko muri rusange
nashaka kumwunganira mvuga ni ego nibyo yavuze byose nibyo mugahane niya ariho no kutamenya kw'amashyirahamwe kuko urasanga ishyirahamwe ryashyize ibintu byose bashyizeho serivisi medikali mugahane serivisi medikali watusanga muganga agiye gukora ibyo bakora mu bitaro usanzwe mu kazi bategeza gukora ibya medecine du travail ukingira abakozi kwahimiriza kubabwira ingorane akazi kate bagahimiriza n'abakoresha mugabo iwacu n'amashyirahamwe afise abaganga cyangwa abaforoma cyangwa amaklinike bitaho cyane cyane ibyo bita procuratif kuvura hanyuma ikindi nacyo abakozi nyine yavuze baratinya n'ibyo mugabo ahaniniya bakunda amahera ingorane yabo n'abaza kuruvandika baruvandika agashahara iminsi yose baja kwitura mu masendika cyangwa muri komisiyo z'entreprise basaba yuko babongereza amahera mugabo aje amagara mbego nacyo yabareka ari ibintu bikomeye nabo bongera kugashahara kenshi basanga bagahekeye kwa muganga hanyuma umukoresha nawe ikimwekeresa ukugwiza umwimbu gusa akoresha umuntu nk'imashini ugacusanga umuntu aheza iminsi yarabaye amuti akuriko nashaka kongera ko gatoya.
Ngarutse kuri Maître David, wari kuravuga ko ufise amadosiye menshi muri sentare y'akazi ku bibazo abakozi bakwitura ni nk'ibihe bibazo kenshi baba bitwarira muri iyo sentare mu madosiye uronka.
Ibibazo vya mbere no kwirukana bidashyira mu mategeko. bisasuma bizifu hanyuma ibindi ni inye byo byo kubatariwe muri nesesi batavujwe batakinge ukazi bavyibuka ruko babirukanye ukazi cyane hadutse ingorane ni ibyo rero cyabitsiramwo naho ubundi usanga cyane cyane ari kwirukanwa bidashye mu mategeko kuko abakozi kuko icyo mukoresha mu mutwe kesha afise naye amasosiyete batuburanira nibyo usanga baba bari bazi bazi yuko bobo ari abashefu bakomeye cyane ni imana ntonya ngaha ku isi agombye mu gitondo yikanguye yinjiza muri sosiyete abagombye agasohora abagombye nibyo abakoresha kenshi aba bakoresha bikorera ibyabo muri amasosiyete prive biyumvira kenshi rero ugiye kuraba ingorane cyane cyane z'amazibaho nizo zo kutagomba kubahiriza agateka abakozi imishahara nk'uko dogiteri yamaze kubivuga ugasanga bariko bapfa imishahara ntiduga ugasanga umukozi akoze muri sosiyete imyaka cumi umushahara ntuduga ugasanga n'uyu utaduga ntibamuriha ku gihe ugasanga umukozi aramara amezi abiri atatu ntahembwa ejo agasanga urakwandikirwa amakeyiti ngo natonda ku mwanya ku kazi ngo ari ingwara zarasiba kandi ata amafaranga ariko araronka gutonda ku kazi nyuma bigaca bivamo nyuma rero ibyo kwirukanwa ku kazi burundu umukozi agatutangura kugira ane gutangura rwa rugendo rurerure novuga ko ari nk'amakuba ya musa umukozi arinze yirukanwa muri sosiyete by'ukuri abagiye mu ngorane zidasanzwe kuko duhereye mu bugenzuzi bw'akazi usanga prosedure mu bugenzuzi bw'akazi bo baragerageza abarundi no kubera bo batanga ingufu bafipise zo kuvuga ngo umukoresha baramufatira ingingo zirinzi n'izi umukoresha ngo bamufatire ibihano ngo ibi bintu utabikoze turagufatira ibihano reka bo barundi bameze nk'abashinga nayo barahanura gusa kandi niko n'amateka barimite ariko bageze muri sena y'akazi usanga by'ukuri imanza zo muri sena z'akazi usanga ni nyinshi ugasanga umukozi ariko kuburana mu kwa mbere bamubwiye yuko azasubira kuburana mu kwa gatandatu n'icyenda yumva muri icyo gihe bijya bica intege abakozi icya mbere bihutira zo guca muri sentare y'akazi yihutira guca kurondera akandi kazi ahubwo kugira ngo ashobore kugaburira umuryango rero nshya nkasaba nti niba iby'imanza zo muri sentare z'akazi zogerageza zikanyaruka nk'uko izindi manza zisanzwe zinyaruka nimba sentare y'akazi iba yarengewe n'amadosiye bagira amasentare atandukanye nk'uko bagize sentare ya muha sentare nkuru ya muha aya ntahangwa aya mukaza bakabitandukanye kuko n'ukuri umukozi atangwe kuburana nta mukozi ndabona aronga ibyo yaburaniye munsi y'imyaka itanu cumi uwareba imyaka cumi n'itanu rero nawe usanga ingorane cyane cyane ziba ziri ugasanga umukozi naho yumenya ubwo burenganzira bwe kugira ngo yubahwe guca kubugwanira ugasanga ntiyubahuka kubera arazi neza yuko n'abandi bagenzi be birukanwe barapfiriye ku ibarabara bagenda imishatsi iratubyira binjira ikiraso carahengamye kubera ko izo manza ntizihera naho zohera kuzishyira mu ngiro ni ikibazo niduga manuka girane izisha mu ngiro aricyo bisha bituma rero n'abo bakoresha badatinya senate abotse igitutu aha ni uko navuze senate cyane aha ndavuga n'umushikiranganji ujeje iby'akazi umushikiranganji arakwiye kubishyiramo ingufu nawe nyine bakurikirana yuko izi manza z'abakozi ziva mu nzira n'ukuri kujya kurungika umukozi ahembwe ibihumbi ijana ngo aze kurondera umuvoka muburanire baze baburane imyaka itanu ibyo bintu mwumva neza ko ari ibintu bidashoboka nicyo gituma abakozi baca birukanwa bidaciye mu mategeko cyane cyane izo manza nyinshi ziba zigwiriye rero zo kwirukanwa bidaciye mu mategeko lisansima abizije
nawe Dr. Emmanuel muravuga ko hari igihe byotereza kuba abantu bakaronka seritifika yuko bashoboye akazi bafise inguvu n'amagara yabo ameze neza biravuga ko umuntu usanga bashobora kumushyira mu gisata gishobora ahubwo gutera ibibazo kurushiriza amagara yiwe kubera atapimwe imbere ko bamushyira muri icyo gisata muhanura iki mu bibazo nk'ibyo
murakoze cyane icyo ni ikibazo cya macyaje kenshi turamaze gutanga intumbero ngo byogenda ni uko busaba yuko ari abaganga bari mu mashyirahamwe aribo botanga ayo maseritifika kuko umuntu ashatse akazi baramutuma seritifika d'aptitude aho agiye hose ku muganga atazi naho nako kazi azo ujya gukora kari ugasanga arabimusyaturiye nama ntakarero ka asimuhamwe akagushyira ahantu hari mikungugu ntushobora gukora amezi abiri cyangwa amezi atatu ufite amakugwara hanyuma urwaye umugongo bagushyize ahantu ho guterura ibishoboka iyo ushobora gusaba gukora gusa usanga wa mukoresha atangwa kwiyumvira ati mbyasha ni muganga wo muri antreprise ariko aranteye ingorane cyane uyu murwayi ni umurwayi nyabaki cyane cyane byinshi ntuhanura n'uko amaseritifika adaputitiwiti fizi yotangwa nuko atabaganga bariho mugabo yuko atangwa n'abaganga bari mu antreprise bazi akazi umukozi azo ujya gukora kugira barabe yuko kari kompatibule n'amagara ye
naho kubijanye n'abakozi bashobora gukora amasaha arengeje bafise ubuhe burenganzira nikiye mubahanura
amasaha arengeje na masaha mabi abakozi nivyo bakunda amahera kubera ko bafise agacara gatoyi ugabye gukora amasaha menshi uraruha uramererwa nabi hanyuma mu nyuma ukagisanganya ugasanga niwe ugize ingorane mu nyuma nawe ubu utazigize ubu mu myaka ibiri canke itatu uratebe ugahera yaba ujya kuri mashini ukoresheje igihe kirekire amasaha menshi nayo nyene yatebe igahera n'umuntu nicyo kimwe nicyo gituma abantu bahanura yuko batoshiga amahera menshi baba bajya amahera suplementaire ngo ukwendaga kurarya amasaha makeyi ugara usanga abakoresha nabo nyene bakoresha abantu amasaha menshi niwo bahomba kuko umukozi uramukoresha araruha agakagira agasiza agasida nuko twayibonye nuko atankurikizi gikurikira kuri aya mashyirahamwe uganiyumvira ko bizoza bisi izoza kuko kondi turavayi ndabona kubikara k'umunsi kubwira ko amashyirahamwe agira amasida menshi bateza kuyakamahera menshi kotizasiyo ziza kuduga par rapport ya nombre ya maxiza du travail je ne vya yuko si byiza byo gukoresha abakozi nk'imashini ukoresha amasaha na amasaha ategekanijwe n'amategeko akaba ariyo bakoresha abakozi
nawe Maître David wabuze ko kenshi usanga abakozi badafise n'amakuru ahagije batazi ibikingira uburenganzira bwabo nk'ayo mategeko mashasha iryo tegeko rishasha ryo mu mwaka w'2020 kubwanyu inyigisho zohabwa abakozi ninde yo zikora zotangwa gute zuba zihagije hakozwe iki
ego n'ubundi ngaruka handi nyene ubushikiranganzi bujejwe abakozi n'akazi ministere ya fonction publique niyo ijejwe ahanini gukurikirana yuko amategeko y'akazi ariko arakurikizwa nuko abakozi bariko barayamenya bayazi bazi ibiri muri ayo mategeko kuko amategeko ni meza sawa nukuri ugiye kuraba iri tegeko rishasha baragerageje n'amategeko meza mugabo ntibangahe bayazi ni ukuvuga vulgarisation ya code di travail yari ikwiye kugirwa n'ubushikiranganji bujejwe abakozi n'akazi kugira ngo abakozi bose bamenye hanyuma bikanagirwa kandi n'abakoresha abakoresha ubugenduzi bukuru bw'akazi bukabifashamo bizananye muri bwa bushikiranganji bw'akazi bigaca mu bugenduzi bukuru bw'akazi hanyuma bagahimiriza abakoresha bakagira buri mwe bagira za formation ntuze periodique barabagira nibaguma bajya kwagirisha amaformation gusa iyo bumvise formation abakoresha bumva kujya kubigisha imashini nshasha yaje cyangwa kubigisha informatique ku batabizi ubuhinga bushasha ibintu bizotuma binjiza amafaranga menshi ariko no kumenya uburenganzira bwiwe umukozi n'ibyo birimo muri ziriya formation basa kubagirira hanyuma ikindi nacyo n'abatwara amasendika bakabigiramo uruhara abatwara amasendika sukuza barasaba ntuze na cotisation gusa ngo abakozi nimukotize gusa ariko barakwiye kuza barafata igihe bakigisha abanywanyi babo ibijyanye uburenganzira bwabo kugira ngo ku munsi bame nabo nyine ubwabo bakondora bavuga bati iki kirakwiye gukorwa iki ni gikozwe neza iki kirakwiye bakabikurikirana ku munsi numva rero ari abo bantu batatu aribyo bisata bitatu ubushikiranganji bw'akazi bw'abakozi n'akazi inspection du travail hamwe n'amasendika nibo boshyiramo ingufu cyane kugira ngo iri tegeko rigenga abakozi n'akazi rimenwe n'abakozi benshi bashoboka
nawe Dr. Emmanuel muhavuga iki hari cyo mwongera ko kuri icyo
oya yavuze neza cyane cyo nokongera ko ni inesesi nayo iri mu bugenzuzi bw'akazi kuko inesesi iraronka amahera y'abakozi nimvira yuko inesesi na NPR bategereza kujya guhimiriza kwigisha abamambure babo kugira bamenye uburenganzira bwabo nimvira ko ahanini yayivuze nka byose
ego nagomagaruke kubijanye n'umwuga wanyu muri umuganga akurikirana ibibazo abakozi bagira ku kazi kubijanye n'umutekano wabo impanuka zihabera n'indwara ku bwanyu ni kuki atabaganga benshi bahari mu gihugu muri icyo gisata nuko batabona akamaro kavyo canke n'ikintu bataramenya neza mugabo babona ko gifite akamaro nikiye mugerageza gushira habona kugira ngo mwerekane akamaro k'umwuga nk'uwo wanyu kugira ngo ntihaguma ari umuntu umwe gusa mu gihugu aboneke n'abandi nashaka no kuri cyo kibazo hoba muri kaminuza zo mu Burundi hari igisata cyo bakiriho ku byereke umuganga akurikirana ingorane zibera ku kazi
ego murakoze cyane kibazo cyiza gose kandi musa n'abatazi umuco ahanini nuko biva nko muri kaminuza na kibanze baha cyo gisata bikwiye kuko ngo muri kaminuza y'u Burundi bateze kwa fi departement ya medicine du travail na medicine légale nayo departement nayo hanyuma ikindi nacyo nuko ubuganga butazwi cyane cyane muri Afrika mugabo surtout Afrika iwacu Afrika central Rwanda n'u Burundi na Congo bwa urazi ibindi bihugu nka Afrika de l'Ouest nicyo gisata abaganga bose birukira kuko baratahuye akamaro kayo muti kubera ko abaganga bariyo ni kubera ko atamategeko ariho ajyanywe n'ibi bya sante securite kuko umuganga wese afite mwene wabo atwara ishyirahamwe X cyangwa Y aramuha akazi mu bisanzwe kirazira udafise medecine du travail mu bindi bihugu ntibakwemerera gukorayo biri muri bimwe bituma abaganga bijukira kugira iyo specialisation kuko ukora ahantu mu ishyirahamwe ukagira medecine du travail agashara karaduga mugabo rero iniwacu dusanga ari ka mwana wa mama ntatege kuyora ibuza guhakazi umuntu atabyigiye usanga abakora mu mahinge usanga muri izo za INSS ONPR nabyo bize usanga nicyo gituma medecine du travail itavansa usanga na universite imiza abaganga kugira cyo kugira icyo gisata ngo bahe amabursi kuko ni gisata gikomeye rwose ukiringanimvya yuko bama ivuga no mu gifaransa ngo vaut mieux prévenir que guérir ikintu cyiza rwose umuntu uravye amahera ukoresha ugiye kuvuza umuntu yagwaye kanseri n'amahera uza gukoresha ugiye kumukingira ni wowe wunguka natwe twavuze mu ntango yuko abakoresha batinya ko bisaba amahera menshi ubwanjye nimvya ko atari ibintu kutamenya uko atamayitude ariyo yerekana ngene ushizeho prevention muri entreprise yawe amahera wokunguka je no guha akaroro muri brarut nga transfer programme y'ibya sida nta n'ifaranga nari muraba mu mwaka umurwayi wa sida dutwara kubera ko bashyizeho ingufu mu ntango n'ibyo bamara bayatanze mu ntango ubwaho tumaze imyaka 20 dukurikirana abarwayi bacu nta n'amahera nuvuga ibihumbi ijana badutwara abarwayi ba sida icyo kimwe n'amakisiza nk'aha twe dufite amakisiza menshi y'akazi wiravye barashyizeho ingufu nyinshi rwose nta akisida n'imwe no mu myaka ibicanye itatu tuzoyisanga muri brarudi imbere abagira amakisiza n'abo dukorana batarabimenya kubera abakoresha babo batarabahimiriza mugabo brarudi yarayibonye irabahimiriza nabo nyine aba basutreta nabo nyine barabahimiriza kandi turabakurikirana hasi kugira bose bamere nk'uko kwa brarudi nivyo ko hari n'iyo hari igikorwa cyo gushyiraho politiki iri kure politiki nasiyonali izotuma ingorane zose ziriyo imvira y'uko kodi travayi nshasha niyo abantu bashyiraho ubushatsi imvira ko bizoke icyo kibazo kizotora igurisho
murakoze Maître David ku byerekeye amategeko mpuzamakungu ajejwe akazi mu bidategekanya harimo uburenganzira bw'abakozi bwo kwishyira hamwe mu masendika n'amashyirahamwe kudakumira abakozi ku kazi kutabakoresha ku nguvu kudakoresha abana hamwe no kuronka imishahara imwe mu gihe abakozi bakora akazi kamwe ku byerekeye amategeko mu Burundi n'itegeko rishasha cyane cyane y'umwaka w'2020 rigenga akazi mubona ubwo burenganzira bwubahirizwa bwarashizwemo bushirwa mu bikorwa gute
ego naho umva muri rusangi usanga hariho utunenge utunaturiya ugiye kuraba by'ukuri amashyirahamwe aya masosiyete n'abakora ayo makosa ajyanye n'iby'akazi usanga abazi yuko ejo cyangwa igihe ejo pasi ashobora kuzogira ikibazo cyangwa agira intambamyi rero ibyo byose mwavuze ni gake akarorero nko gusanga ibi by'amasosiyete adahemba imishahara ingana yego birabaho ariko usanga atari ibintu bigwiriye ibyo gukoresha abana mu buzi ni ukuri ubunye nta henshi usanga amasosiyete ariko akoresha abana noneho ntiwoja kugera gukoresha abana ubona n'ubuzi ubunye nagoye Bujumbura kuboneka gusa amakondisiyo yo gukoreramo ni usanga agoye condition do travail usanga zigoye ibi twogaruka kuri bya bindi byo gukoresha abakozi ibikorwa byinshi ukaca barenza n'amasaha y'akazi bimwe by'amaheri supplemente bana yabahembere ahanini usanga ari ibyo naho ubundi byo kubahemba aragerera imishahara kuyinganisha ibi byo kudakoresha abana ntabyo bagira cyane cyane mugabo ibi by'amakonje ibi by'amaheri supplementaire bazi yuko umukozi ari kumukoresha ujya kuri ingorofani ujya kuri robo n'amasaha uko bigombe basanga ibi by'amaheri supplementaire ngo abirabo
Murakoze. Mukuru wangiza Dr. Emmanuel, nashaka mugire icyo muvuga, icyo mutashoboye gushikiriza kubari kwa twumviriza kubijanye n'akazi kanyu, kubijanye n'ibyo mufasha muri cyo bisata twako turavuga cabakozi ku kazi.
Yego, murakoze cyane. Je nimvira yuko abajejwe gushira mu ngiro rya tegeko rishasha ariko urishira mu ngiro hakikare ama bagashyiramo ingufu nini hanyuma nyine yavuze metre aba inspecteur bakajya kuvuga kuraba kuri kwera shyirwa mu ngiro n'abakoresha mugabo ari niya nimvira yuko igikorwa cya mbere ari ukwigisha abantu iya tegeko niyo barimenya abantu hanyuma bakayishyira mu ngiro. Niyumvira yuko abakozi bazotorera murakoze.
Murakoze cyane. Barabatumire Maître David Dusabe yanonosoye amategeko yerekeye abakozi na Dr. Emmanuel Kamo akurikirana ingorane abakozi bagira ku kazi ku bijyanye n'amagara yabo, ku bijyanye n'impanuka zishobora kubashikira n'indwara ku kazi bombi bakaba bari i Bujumbura mu Burundi. Tuba ko tuvuga rero kuri ibyo bibazo by'abakozi ku kazi no kugena amategeko abitegekanya ku byerekeye u Burundi. Ndabashimiye cyane mwese kuri iki kiganiro. Murakoze.
Murakoze cyane.
Murakoze.